Yiyenerera no gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubuna kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Mwiriza radio Inzamba gatika kawe nisango jugwaruka mu kiganiro ndafisi jambo mushikizwa na Francine Kanyange mubinga bw'ivyuma ari Innocent Kubwimana. No musi ducije nino ibijanye no gutunganya isuku tufatiye ku micafu iva mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura.
Ndafisi jambo.
Haraheze imisi irenga 10 hari ngorane zitewe n'isukurike mu bice bya zone Buterere byegereye ikibanza gisanzwe gitabwamo imicafu ivuye mu gisagara cha Bujumbura. Ababa muri ivyo bice bakaba biyamiriza ingene imiduga izana iyo micafu isuka ahitagenewe bigatuma ikikwiragira hafi y'imihana yabo. Baramaze kwerekana amakenga bafise ku ngaruka mbi iyo myavu ku magara yabo. Icyo nico cyatumye abo banyagihugu bankira iyo miduga gusubira gusesa iyo micafu muri ibyo bibanza, nkuko bamwe mu baba muri karitsiye mubone muri zone Buterere babibwiye Radio Inzamba.
Imodoka zose zaje twarazishubije inyuma zose, nta nimwe yashoboye gusuka imicafu.
Mubone ni karitsiye nka Kibutovu, mubone ni karitsiye nka Carama. Nta kuntu rero ibyo bintu byoguma uko, ahubwo iyo ikibazo gikomeye niho gicaciye bita no kuronkesha.
Kuri uwa mbere niho bamwe mu bahaba harimo n'urongoye karitsiye mubone yo muri iyo zone Buterere nyene bafatwa n'igipolisi bagirizwa kugumura abandi mu kubuza iyo miduga. Tugaruke ku nkuru yashikirijwe na Emmanuel Ndayishimiye kuri ivyo mu makuru ya Radio Inzamba yo kuri uwa kabiri.
Kuri uyu wa mbere abanyagihugu bo ku Buterere ahahora hagenewe imyavu yo mu gisagara cha Bujumbura bazindutse bankira abadereva batatu bamakamye gusesa imyavu aho ku Buterere. Hakaba haheze indwi imwe n'igice bababwira ko bujana iyo myavu ku muzinda mu kibanza gishasha cyayigenewe. Hageze igihe cy'isaha zitatu n'igice ngo umukomiseri ajejwe umutekano muri meri ya Bujumbura Batazira Mohamed yaciye ashika aho ku Buterere n'ingabo ziwe, nk'uko no munyagihugu yabibonye abitubwira. Haciye akanya urongoye karitsiye yamubone ngo yaciye ahagarikwa n'abanyagihugu bandi babiri bahagarikwa na komiseri Mohamed Shinyamiramabi muri Beser, ngo yababwiye ko icyo bafungiwe bo kibaza urongoye igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonima. Abanyagihugu bati Fredy Mbonima afise mutahe muri ayo mashyirahamwe asesa imyavu aho ku Buterere, ngo yanka ko iyo myavu ijyanwa ku muzinda kuko ari kure ku Buterere hamubera hafi agakoresha igitoro gike ku miduga yiwe ishaje. Twarondeye urongoye igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonima agire icyo bivuze ko ariko nitwamuronse.
Chamasi nacho bimaze kurugutura, wewe ndakugira kuko ndagukunda uri ku mutima, inyungu zigiugiyo zigeramiwe ni ngombwa tuvuke.
Duhe umwanya ugwaruka rushikirize icyo gwimvira kuri ibyo bimaze imisi biba muri zone ya Buterere. Darren ari mu Burundi avuga ko bitangaje kubona icyo kibazo cy'ibicafu kititabwaho uravye ingaruka gishobora kugira.
Yamba nako iyo micafu boyiha ikibanza cyayo, kuko bayikura mu kibanza cyayo yuzuye bagaca baza kuyishyira hagati mu bantu. Rero boyishyira mu kibanza cyayo aho igenewe gushyirwa kandi apana mu bantu, kuko bamaze kubisabagiza mu bantu, abantu nayo ibatera indwara. Mu gisagara cya Buterere gusa biri, n'ahandi hose mu Kanyosha canke mu Ruziba birahari, kuko urasanga imiduga iva mu gisagara cya Bujumbura hagati baza kumena ibicafu ino mu Kanyosha canke mu Ruziba kubona imiduga gusa ari bizana ukiyumvira eske nane habaje kubicaho n'abantu bahaba nibyo icyo mbona nukuri ubwo bushafu bwo buha ikibanza cyabwo naho nyine hategereye abantu ku buryo abantu nabo bakaba bagwara izindi ndwara zitewe n'ubwo bushafu.
Na Darcy ari mu Burundi ati birababaje kubona abantu bafatwa kuko bariko baritakambira kugira amagara yabo akingigwe.
Kumva ko abanyagihugu bakuruka bakavuga bati twebwe ntidukeneye ko mutoza na minyanda ijya kudutera indwara ziva ku isuku rike. Hariho leta, hari igipolisi, hari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bari kubikora ubwa mbere bagize kuvugira abanyagihugu no kubacungerera mu bijyanye n'umutekano n'ibijyanye n'isuku ariko ntibakore na kimwe. Ahubwo njye abanyagihugu ntibashaka ko bari kubaha agashimwe kuko ni inkirebo zigiye babaye intore mu bandi basumba b'abasi bo kugira ngo yanirize ibyo bintu. Nanone umuntu yaca agira ati babonye rero leta niyo ituma abanyagihugu barwara indwara ziva ku isuku rike niyo iyaterera kugira ngo kumvure iriya mamada ngo ikiravura abanyagihugu cyangwa irikiragwanye indwara ziva ku isuku rike mu banyagihugu. Ubu biraboneka kuko nicyo umuntu yatahura nta kindi umuntu yatahura mwibade namwe leta yubaho karekire ba none wumva ikunda abanyagihugu yamwe kiravuga yuko itwarira ku neza y'abanyagihugu kandi tukaba tuzi yuko hariho ibibanza bitegereje gutanga umwanda uvuye mu gisagara cya Bujumbura. Ibyo bibanza bikaba biriho mbere y'amatasi n'akavuga yuko kiri ku muzinda none kubera iki bitajya kubita ku muzinda habuze iki. Ni ukuvuga yuko harimo ibintu binyegejwe nk'uko bavuga ko ayo amashyirahamwe akuru yari ari mu gisagara ari y'abategetsi bamwe bamwe kuvuga bo bakaba inyungu zabo ntibabaye inyungu z'abanyagihugu. Bavuga ati shaka mupfe yongera amahera kuko turinjiza amahera mu mifuko yacu n'abacika umutegetsi. Asaba rero jewe nk'ugwaruka yuko aya mayarara boyajana aho yagenewe kandi kure y'igisagara.
Tubandanirize kuri Dali Divan na wenyine ari mu Burundi arerekana ko aba banyabuterere batarira busema mu gusaba ko ikibazo cyabo cyotorega umuti.
Uravye ibyo abanyagihugu bavuga ibintu byibonekeza kandi birabishwa n'abantu bose bashobora kubibona. Rero kenshi mu Burundi kuza kubona yuko iyo umuntu avuze ikibazo kimubakiye bihutira kugufata no kugufunga ahubwo aho kuraba aho gukiza ingorane ziba zatumye icyo kintu kiba. Rero nk'imyanda iterwa ku buterere n'ukuri n'ikibanza nawe uhaciye wumva uko ikibanza gifise impumuro mbi cyane kandi abantu benshi bahegereye bashoboye kuba bagwaye indwara zo mu bihimba by'iyemero kubera yuko hari imicafu myinshi yuzuyemo n'uburozi bwinshi abantu bo ngaho bashobora kuba bakira mu guhema. Rero icyo wakiza leta ntibufata ingingo yo gufata abantu bateye akama k'inyamara twibuze ko turapfa tuko turamera uku n'uku ngo bace bafunga ahubwo ni uko hakwiye kubaho umugambi ukwiye kandi ubereye witsweho neza kugira ngo barabe ikindi kibanza cyiza cyo gutanga imyanda kugira ngo bashobore gukingira abanyagihugu. Iyo nk'ugwaruka rero tuba icyo dusaba ni uko babaho umugwi ubijejwe kwiga ikibazo neza ku bijyanye n'aho hashobora gutabwa imyavu kandi leta ikiga neza aho iyi myavu ikindi kintu ishobora kuyimaza kugira ngo igire ikimariye igihugu nabe n'igihugu na cyane cyane bakawihinguramo undi mwavu mwiza ushobora gufasha ibiterwa ushobora gufasha umurimyi ushobora gufasha igihugu kandi abo bose bawukeneye bakaza kuko ujya mwavu ushobora gufasha igihugu ukinjiriza amahirwe igihugu kandi n'umurimyi akaronkera umwavu wo gukoresha mu biterwa. Rero haguhutira gufunga abantu cyangwa se kubarenganya nuko leta yufata ingambi ahubwo yo gukinga kandi ikiga neza icyo kibazo kugira ngo itange inyishu ibereye ku bene igihugu kuko ntibarira busema ibiri ku buterere mpakije kibanza basesa mu myavu ni ibintu bigaragarira amaso ya bose kandi uwahagera wese ushobora kuvuga ati ibi bintu birakwiye guhagarara kugira ngo amagara y'abene igihugu akomeze kuba amagara meza cyane.
tuje muri Uganda Jean-Marie ari mwikambi y'impunzi ya Nakivale abona ko abo banyagihugu aho kubahana botunganirizwa
nimba abo banyagihugu bahishemo gushira habona amabi nkaya nabo gushigikira ahubwo sabo gufunga barabo gutera intege kuko baragaragaje ubushinga ntahe bagaragaza ugukunda igihugu kwabo aho kugera ubugira kabiri nashaka gusaba leta kuyogira amatohoza nimba aba bantu bajejwe gutunganya igisagara boba baragiye gusuka iyo myavu mwajya makartie byo bavyiza yuko vyihuta abo bantu bagirwa kwa amatohoza hanyuma bagahanwa hishunzwa amategeko kuko ryo bari barakubaragahomera bunwa mu gihe bofata imyavu bari bakwiye gukura mu gisagara bakaza kugarukana kuyisuka mu banyagihugu kubwi inyungu zabo ntibahawe rijya soko kugira ngo barondere inyungu zabo bari bahawe rijya soko kugira ngo batunganye igisagara gire isuku ndashaka gusaba ikindi ko leta mu gitanga amasoko nkaya yo kwirinda ko ababantu batangaya amasoko ari bafisemmo imitahi nk'akarorero birababaje kugira ngo dusange umukuru w'igisagara cya Bujumbura mu bafisemmo imitahi ya mbere mu mwabijya bintu akaba uwa mbere mbega none azorengera inyungu ziwe gute yiyumvemmo kugushira imbere inyungu z'igisagara rongoye nico gituma uza gusanga ibikorwa byinshi byo mu gihugu byonone karakubera iki abantu babishigwamwo uza gusanga barondereye inyungu zabo gusa bakihisha inyuma ko ari abarongozi bavyo mugabe ahubwo ari abacuruza bavyo twasaba yuko vraiment nk'ugwaruka rw'igihugu ibi bintu byo hagarara hagasubirwamo neza itangwa ry'amasoko mu bintu bitandukanye iki nikiraba abo gutanganya igisagara cha Bujumbura gusa ugiye kuraba aya manyanga kugwa mu madomene yose y'ubuzima bw'igihugu kandi ugasanga intambamye ya mbere niyi oriye yuko abantu biyumvira ku nyungu zabo barongoye muri rusangi biyumvira ubwa mbere ku nyungu zabo bigatuma barutisha inyungu zabo ubuzima bwabo barongoye nico gituma rero bimaze kugenda gutyo ibiba biri kubiraba mu gihugu nta gitangaje kirimo kuko nimba bitunganije gutya aba bantu barajwishinga no kwiyegeraniriza inyungu zabo ntibarajwishinga no kwigihugu cyo kira muri rusangi
aju mukuru kizira kumutuka kizira kumugiyukuri kakubuza kuvuga uzo ugaragaje
Boris ari mu Rwanda ati abarongoye igisagara cha Bujumbura bari bakwiye kwiga ingene ibyo bicafu byo vamwe amahera aho gutera ingorana abanyagihugu
umukuru w'igisagara cha Bujumbura yari wa mbere yari gutuma kibe gisagara gisukugwa akongera gatuma imibereho y'abanyagihugu imera neza ari mu ba mbere batuma igisagara gicafura mu kwemerera canke mu kwemerera kujya gusesa ibicafu ahantu habawantu hama ikigira kabiri naco ni bintu nubwa yuko bibabaje ubwiye gucacu Burundi kubona tudafise ukungene dushobora kwantretena imicafu mu buryo iyo micafu henshi bayikuramo ibindi bintu ibyo bindi bintu bigasubira bigakoreshwa ico no kwita mu gifaransa recyclage bibabaje kandi n'ibintu bitanasaba n'uburyo navuga ko ari byinshi dufata ngo bwo cyo Rwanda turabona yuko bakoresha amanzero byinshi biva mu macafu cyangwa mu bindi baba bakoresheje cyangwa ibyo bicafu bigakoreshwa mu gukora udukorikori ariko iwacu kubona bijanwa mu banyagihugu kandi bisingaru kandi bifatiye ku buzima cyangwa ku magara y'umuntu ni bintu bibabaje ahubwo byiza byari bikwiye gutorerwa umuti
Gaston ari mu kambi y'impunzi ya Nduta yo muri Tanzania wewe abona ko hagiyemo imbo za politique
oh bafita ikindi babarondera ko narijya twegereje amatora naka nimba babafita icyo bamurondera ko bakabaravuze aho bamukura bamucumuzira zose zishoboka ugete yaho bamuronga mbega aho imiduga isomba imyaduka zakuta mu mugaza abantu cyane kunguza abantu bagomba bavuga yuko iki igihugu cy'u Burundi gikenye kuzaho cyo hahava kibura aho barondera inyabarega bagashiramo none nimba naho cyo bakibyifashe mu uko bigaragara yuko nabo bavuga yuko mu Burundi atanzari hari cyumvikana yuko igihugu cy'Uburundi kidakenye. Igihugu cy'Uburundi biragaragara yuko rero cyabagikenye. Hamaze kugera yuko baza gufata imicafu baza guta ku ngo z'abantu yaho borondeye aho bo bishira bo nyene nk'igihugu ikagira ekipima yayo n'amatora azava bananira. No vuga yuko uko mbere ari kwimaramaza naka batari kwimaramaza naho abo bantu nabo ntibaze bavuga ati ngo bagirizwa nuko bavuze oya babona ko ari imvuga kuri bahava babera intambamye n'ibi bihe biza kuko murabona yuko abantu barafatwa bakanyuruzwa bakubonye yuko uri intambamye cyane cyane nko mwibi by'abakandida bariko bararondekwa gutorwa mu mugambi wa CNDD-FDD benshi bariko barabigira jewe uko ndabibona nk'ugwaruka novuga ati igihugu cy'u Burundi kirabe bagabo cyikubita gashi.
Elize nawe nyene ari mu ikambi ya Nduta ati birababaje kubona abarongoye abandi mu ntwaro aribo bakorera umuzigo abanyagihugu.
Nabo bagomba bagira kuyita ahantu bakateguye neza bitari mu mategeko bigaragara neza ko ari bya bindi ndetse Burundi bigiye gukora abategetsi bariyumvira umuzigo bakaca bajya kuwukorera abanyagihugu nabo kubera utaba ubaraba bo basukura aho baba ahantu hataza gushakuza ahaba abandi abo bandi nabo aba aribo babandanye bamerwa nabi. Rero ingone rero yo dufise Abarundi cyangwa Abanyafurika nuko tugomba gushyira ko ikintu ku bandi tutabanje kumvirizwa tutabanje kwirabisha kugira ngo tubone ifite imbega ibipimo ntabwo bikorera umuntu nawe kimumerera gute uburyo uwo kimurira nanjye bugenda gute. Iriya ni ingorane bagira abantu rero kuba bafunze ikure rero barenganywa ni bya bindi nyene ko Leta y'Uburundi yama ibyo abantu guhana agatsiko kabo ivuga yuko ikikoze cyose bane bari muri Areruya ahamenye nk'uko bonyine bavugirira buga uburenganzira umuntu akwiye kubuharanira. Bagira abantu rero bari kwazi gute ahubwo byiza bari kubarekura hanyuma barahamwe mbega ati abantu bari kubaranka ikintu cyo cyane icyo kuko nabo nyine ubufata hajya aba baje bagira tegisi akajya kunda nk'umwavu ndazi ko batubyemera. Rero bajya n'igihugu gikuru bari kubera arengano kubera rero n'icyo gito parite nk'ugwaruka dukeneye kubona Uburundi bumeze neza ubundi bukusanya Uburundi bufite abategetsi bibumvirira ikintu kubikora birabishije ko barabishe ku bandi gusa kuko icyo bigaragara neza ko usanga ko igihugu kikoguma kirimo ingorane gusa bivanye n'uko turumwe abategetsi bibumvirira ku nda zabo bibumvirira ukuntu babaho neza mukabana nabo bayiho nabi iyo mwabo ukuri nategura neza barangiye n'igisata gikomeza nyineho ubu n'ubundi bugisigaye hari ibyo izongerane by'imyanda nk'uko abandi bo batoyemo ubuhinga basanga ibyo myanda nyinshi bepfo amwo amakara kugira ngo ibiti amashyamba abandanye amerewe neza igiti kimeze neza basi ni igiti kimwe mu Burundi tukijyamo ngo tugishyushye izongerane nyinshi uko niba bashobora gutegura neza ibintu kandi igihugu bavuga yuko kirimo amahoro ariyo bagiye bumva ku cyo gitambuye niba bwana nibyo nyine batumanye imisafu gikora nibara nibara kurundi.
Tuje muri Kenya Nathan ari mu ikambi y'impunzi ya Kakuma ati leta ntigerageze iyo micafu igirira akamaro abanyagihugu ibanje gutunganywa neza aho kubatoteza
kugira ngo bibangamire amagara y'abantu. Ikigira kabiri kigaragaza nuko biboneka ko atabyigenge bw'umuntu buraza mu Burundi kugira ngo ayivuge nyine nekane intambamye ashobora kugira ngo yumvirize ibyo byerekana ko atamutekano umuntu aba afite kuri asaba yigenga. Mu bindi igihugu cy'iwacu kiracara inyuma cyane nubwo waguma wabivuga inyuma y'amajyambere kuko ahantu nko mu bihugu biteye imbere imicafu iri ngaho iyo micafu barayihinguramo ibintu kandi bigirira akamaro abanyagihugu. Ni micafu ariko irashobora kugira akamaro ku gico ndakunda kubangamira abanyagihugu mugabo ingorane hari abafite ubumenyi bo bikoze baratinya kuza kuyivuga mu Burundi kubera nabo nyine basanga bimeze gutyo basanga byo bagarusha n'ingorane kubera igikorwa cy'amutekano kunze kuguhaza. Rero nta kuntu abo bubura gutotezwa kandi wumva izo modoka zimwe n'imicafu kandi mu mashyirahamwe menshi arimo abategetsi. Rero urumva mu Burundi birimo ngo ukurusha igitugu imicara hamwe cabure ntimuyaga izo rero ngorane zihari ngo ni ahubwo yuko wokemura icyo kibazo cyahure bakiga kurya akandamiza umuntu kuko wakandamiza umuntu wamukandamize kubera ko avuze ngo imicafu iratubangamiye ntitworoheye numva ko ayo matarengane ni uko yibo kwikubita gasi nta kindi kintu numva ntuvuga ko uwo kwikosora
Agitu tagomba ko bakugira nawe ntukagikore Abanya gihugu bakeneye umuco utari inyuma Agateka kaciyo kagera miwe ni ngombwa tuvuge Haju mukuru kizira kumutuka
Ganiro ndafisi jambo cyo kuri uyu wa gatatu aha niho kigarukiye twaciye ijya nino ivyerekeye imicafu iva mu gisagara ca Bujumbura ijyano gutabwa mu kibanza kiri ku buterere mu ruko bw'igisagara ca Bujumbura cateye ingorane kubera abahegereye bavyamirije bavuga ko bishobora kubatera ingwara ugaruka gwasavye ko abo banyagihugu bokingirwa mu kwigizayo iyo micafu mbere bakaraba ingene iyo micafu yohingurwa igasahiriza mu butunzi bw'igihugu aho kuba ingorane murakoze gwaruka mwese mwatanze intererano murakoze namwe mwese mwariko muradutega amatwi Francine Kanyange yari kuri micro na Innocent Kubwimana mu binga bw'ivyuma tubifurije kugira umunsi mwiza naho kuri ndisango
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo